Ibirozuki bwa president Amerika onda dae zabereye mu gihugu cyose ariko nyamukuru zari ku murwa mukuru butunze Bujumbura abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu za Afrika ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misasomewe kuri katedrale je namundi mu nyuma baje gushingwa riza amashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza cyitiriwe ukwikukira hagati na hagati mu gisagara anatorerwe inyange y'icegera cha musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura yisunze igice cya 12 cy'intumwa ruka yebukije ko atagushira hamwe ataha barundi bazigeza
urubeya rw'urukundo Ruzo kumezo na barundi bose mugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyene urahavu kazimata ukazima abahutu ntibashobora kwaturuwe yabonyene barahava bakazimata urubya rugahera abatutsi ntibashobora kwaturuwe yabonyene barahava bakazimata urubya rugahera abatwa ni kukuko abahunze batagarutse ngo bave mu magogwa barimwo urubya rw'Uburundi gwaka ntiruzobarushemeye
mugambwe Frodebu wandadaye usanga nga ibyo hanira bikiri kure nk'ukwezi cyekra Bernardimana Burongo yabivuga yisunze uturorero
guhungabanya gakaya kazi na muntu birahera urabona abantu bicwa hirya no hino demokarasi kandi nuko umunyagihugu wese abafite agateka agatunganirwa siko bimeze muri iki gihugu cyacu ufashe rero n'ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirasirije igihugu ufate ko ibyo gakaya kazi na muntu mu bintu byo gufunga abantu gasanga abantu bapfunzwe utazi n'icyo bazira
Nahimana asaba leta gushyira mu nyigisho mu mashuri y'ibyumviro bya ndadaye nk'uko yamugize injungu ya demokarasi
icyambere na mbere dusaba leta yuko yoshyira inyigisho zijya migambi nyine n'icyubahiro ndadaye yari yashyize imbere zigashigwa mu bitabo by'amashuri haba mu mashuri y'intango yisumbuye na kaminuza bikigishwa no mu ndongozi cyane cyane bamaze kumugira injungu ya demokarasi ni ngombwa hari ibintu byiwe imwe imwe bateza kwigisha
mu kurindira ko biba abakenyezi bategetse bicanye na ndadaye nabo isaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa cyo kimwe n'abana babo Jacqueline Karibwami umukuru w'ishyirahamwe ryabo Avode
ishyirahamwe Avode rirashimiye cyane leta ku gikorwa cyo kwibuka no gushyira perezida Melchior Ndadaye mu nzungu z'Uburundi hagatigwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imfubyi ziwe bashyigikirwa ku bw'ibyo ishyirahamwe Avode ryifuza ko igikorwa cyo kwibuka nyine icyubahiro perezida Melchior Ndadaye cyokorerwa n'abafasha biwe bapfiriye mu mabanga igihugu cyari cyabashinze
iyo abaje bamwe sibyo iyo abaje abandi urupfu rwa Melchior Ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abatutsi benshi muri bo harimo abanyeshuri barenga 150 biciwe ahitwa kwibubu n'abarimu babo muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi barabo kuri iseke kibimba kuva mwaka uheze leta yategetse ko bajya kubibuka batarenga Rotea niyo nkuru umukuru w'ishyirahamwe hasi ya genocide akiri moto yasabye leta kureka abantu bakibuka ababo kuko bazifuza
ishyirahamwe hasi ya genocide akiri moto risabye leta y'u Burundi yuko imigirwa nkiyi kunamira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe n'ikigashiho yagoboko uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atari hije amacakubiri no kugira ngo ngogira bikuvakeya gusurazi yuko iki kiza cya covid cyadutse ntibiza kuyitse bigira mugabo ukurikiza amategeko ibamwe babwiza kubikurikiza abandi ntibabikurikize
Simonsuguru nawe yaserukiye ababyeyi baburiye abana kwibubu asaba ko babiciye bo hano wahitunze amategeko
kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi ntabandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye kora atabwegamiye nahamwe ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro yariyo yose
umwaka uheze SNN nayizwa y'Uburundi yahanishije ibihano byo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'uguherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera president Pierre Buyoya babisikanije na ndadaye mu 1993 inyuma yo kugaruka ku butegetsi mu 1996 batanu bonyene abasirikare ba koloneli nibo bari ku butaka bw'u Burundi abahanywe bavuze ko uburenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacyabaye Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajeho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu rimwe amajana 972 inyuma y'iko giwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 93 ingwano z'amazi imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe hamwe n'igisirikare c'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 eroje uri kaneza ijuje America.